Edirwema twembi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 kuri FM 104.3 mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu camakuru westatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwiwe na iza nchuti mwesi na mwe wakonzi radio ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkurikije agiye kubashikiriza kiganiro dusangire ijambo. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa vya politike y'iyo mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyo mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Ruhande rutumvikana na CNL rwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushantahe Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutoyi kugira ngo ubwanye ni radio ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ari kwashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi w'ukuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya. Kuko bwa mbere na mbere nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe, nashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Ikiya kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane, ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo baba imigi. Kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe, mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha, bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari ukubisibutsa buti ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze. Aho urumva rero ko ndi ngorane
abo bantu mvuga mushya ntaye gato abo bantu mvuga ko bakorana n'ubutegetsi sabari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yekome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaroranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo. Kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu, ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu, ni ukuvuga amaprovensi atanu, amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kubw'abo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'umushyihanga agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iri kinitunganya yisunze iryo tegeko, bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza. Mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza iminyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemegwa n'ikoraniro kaminuza, bakaca bavuga ngo ntigizunze amategeko. Umushikiranganji mukunaniza ngo nitumwe ivyegeranyo ngo vy'inama zitegura, akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zitatanga raporo zitanga icyegeranyo mu mushikiranganji. Ibyo twanarero na mananiza ni ibintu byo kwirondera icyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere ry'umugambwe.
Abo nyene bavuye mu mugambwe wanyu mushikiranganji Agaton Rwasa barafise ibyo gushikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ibyimvira byabo eka nizo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiye
sivyo sivyo nagatoye kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo koranira kaminuza inama zika zitanu ya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze ya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze ya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14 ya gatatu ya kane itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri ya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sibyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajana ibyavuye mu ibyafunditswe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro byabo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba wibonyene bokwemanga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uvyashikiriza aragishikiriza ikoranero kaminuza rirafundika kandi ikoranero kaminuza niko rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikoranero kaminuza ribe ibyo rifunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha magabo tukabona nyine ko basiba batanisho bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyikiranzi avuga ngo nibyakurikije amategeko we nyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kwamakoranira kaminuza aba yari kubona ko bidakwinje amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we ni sawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko nigenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibicanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu ushaka gukenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi no kubwira yuko ibyo byose atacyo atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byari byashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubushatsi ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi basubira inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe eka hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyo mu bivuga kwi
ivyo by'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe ko atanumwe yafashe ko atanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona nubwo icyo bimeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ari amaremere ntajya bategura cyanyi bateguye barondera ingene bubishyira mu ngiro icyo ni ukubwira ni uko umugambwe CNL nturi mu nzira y'intambara umugambwe CNL nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubucanyi buriya ifite rero je mbona yuko ni ibyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye imbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukaba wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ni ngorane kandi aho naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo hari abamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo ngo bibazo tubivuganeko kibo babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongono uku permanence ko zabazunguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo uku
reka tugaruke ku njyane ziri hagati mu mugambwe CNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi yo kwegera abo bari kuri urwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze umugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bo bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari watanze uruhusha ko bagira inama ntiwumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ibyo bibazo bizatora umuti gute
amaherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuba izo ndyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu biha insiguro
twe tubiye insiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi uronda kujya mu matora wonyine kuko abo bantu naho baba uwo mugambwe CNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo ko gushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu hamwe n'ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe CNL gushika ubu ni umugambwe utarimwo imice myinshi muri ipro na harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNL-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyo ni kuki ije bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike bukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagaca rero bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishikeko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntacyo yuvuga ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe sene kuko intwaro yose na CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mbwa ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyari kuba baranze ishinga kwari ugutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe kumbo na bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bitwa ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ibyo byose rero byari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye icyo ari cyo kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwe imbere na bande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere yuko amatora aba mu 2025
intwaro yokuramo ukuboko yokuramo ikirenge twokumvikana mwanya mutoya cyane
agatumwa rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanyanywa hayi radio ijwi ry'Amerika
murakoze nawe mukuru mwanya maduhaye
tukivuga ku ndyane z'umugambwe CNL twaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambo da nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe.
Mushinahe Terence Manirambo da murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'America. Nashaka tugaruke cyane cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute.
Nibyo nkuko mubivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza arashya amezi yashika umunani. Ariko no munsi nje cyuka cyagiye giha gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushika naho bazishaye hagati mu banyamugambwe inyishu maze kubura hagera n'abitura mbere mu bushyirangaje bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe. Mbere niho hanaze twumva yuko abashe n'ingingo yuko ibikorwa byo mu Rwanda bihagarikwa kugira ngo bagasaba yuko bari mugambo wo kwicarana muri make nawe gicuka kigeze. Ariko mu nkundiye ndabibwira ko nababwira imvo n'imvano iyo nshatanguriye.
Ego me ubwambe na mbere imbere mu kutubwira imvano imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze hehe.
Ibibazo byatanguye mu rugo kwaciye kirengo cy'aba amezi umunani byatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'umugambi. Aya makuru rero yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivugwa kuri ibyo bintu. Niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimo abagize ibintu by'umugambi harimo abashinga amateka harimo n'indi mirongozi z'umugambi ku nzego nkuru. Aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma rero ibintu byunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma abanyamugambi twicarana inzego zicarana hama izo nama ntizashoboka gusa n'abandikwa makete ayo makete abo yinshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterere nyinshi ikibazo kiri mu mugambwe baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangarangi niwe yaciye atuma ku mukuru w'umugambwe maze amusaba kwe gukereza umugambwe. Tumaze kwicara rero twavuganye itari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere bashaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma kwari gusaba inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umugambwe w'inkamugayo.
Ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi yavuye kuki icyateye niki
twebwe sikubo nituramenye icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru mugambwe rero yashikirije arashikiriza mu nama mugabo yavuga neza aho yazananye turanasaba yuko twoyicariye tukamenya ayo makuru imvo n'imvano yazo canke icyo ishakamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire ishe kimarenge hiko ya Maria ngara kuko abantu babwiye bikekana binubana harya naho mbere bamwe umutekano wabo ubangamirwa nkaje ubwi wanje barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama finamenya babitumye ndabaza mbere ni kweri iki byose bashaka kwirira ndi umwe rubagize inzego nkuru z'umugambo ni kuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bomenya ati habaye iki haragaho n'umugwi y'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watandikiye cyane bitwaro byavuyemo umugwi wa kabiri nawo uratanga ikiganiro cy'ikiganiro kiza gihishije kuburyo n'ubu ntihize kimenyekana turi n'ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu byo kwinubana n'amajambo yo byashyikirizwa bumva by'ukuri ko ataranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na cyane cyane mu rwego nkuru duhereye ku bintu by'umugambwe.
Mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamazabaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
nabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hazanye urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwa bikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho ubwo rwego nk'uko tubisonga amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremetswe iyo ntibishushe murumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe cyane cyunjoze gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimaze byose byonaka ugasanga tigenze neza muri barero sakagwe kabantu sabantu batansanye 10 kurumba uko tugiye mu ntara abantu twagiye tubona bagiriza ibintu biriya imigwi ibintu bitama groupe WhatsApp abantu bikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntumushiyemo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu badusigara mu mice rero se kibazo cy'umuntu umushanya batansanye 10 kibazo kimaze gushikira mu gambwe gushika no mu nzego zo hasi n'amanywa yo ku mitumba baramaze gushikirwa n'ikintu cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji ujeje intare hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe n'ubwo yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri ko yaba mu mugambwe byerekana yuko ariho inyishu zitabonetse biciye mu nzego bizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mwabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mu twa canke se rugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango gumaru ugumuri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuze icyete cy'u Rwanda yandikiye umukuru w'umugambwe bakaroza ikopi ariho batumye ku mukuru w'umugambwe ahambwe ati turumva uruntu runtu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirijwe ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimo n'amakoranyo kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngendanwa y'umugambwe nabwo ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushanga bufata inyuma hari n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe birababaje hama ku rundi ruhande nahandi uvuga yuko dufatiye urwandiko twabonye umushyanganji yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati gihe ibibazo n'iby'iwanyu ni mucari hamwe hanyuma muhege mutubwire icyo mwakuyemo uyu munsi rero twahindiye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo baganiriye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kindi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu aburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo canke hari abantu bango ha muntu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose byo byaduse abantu bakagira ishyaka byo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso canke kuyayenzya ko ntacyo buza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni mpaka umukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwita abanywanyi b'umugambwe ahereye ku biro bikuru by'umugambwe hama twicare hamwe nk'uko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imbo n'imbano kino cyuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye ukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nk'uru gushika hasi inyangamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranye kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twimirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byotuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitoye inyishu hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye ukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
abarongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kwiki
nyuma yuko ni bimwe bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati no vuga iki n'iki n'ishusho tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo nakane we mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nk'uko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugenda mu ntara no mu makomini ikibazo kimaze gushyikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko ni ukwita mu kirundi imwe bita nko kudadaza iri kudadaza rero kurongera icyo kwagiriza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe isenyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye bitwasanga byukuri hari ho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyane bahanugwe cyane basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara niba batamujure kakwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byabuze nyaho tawumba ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'umugambi uri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushikiranganji ahandi ngo bari amafaranga ahandi ngo ibi n'ibindi biriya ibyo n'ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zikaho rero nuko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi n'ikiraba mu buryo n'ubwa bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushirangarije kuri cyane ku migambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonye ziri kuri we n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushirangarije biherenje cyane kwerekana yuko turiko turagerageza gushira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka natwebwe ibigunda kutugira inama kanatsindirwa ko tweho mu nzego z'umugambwe nkuko biteganywa n'amategeko twateza gutumwa kuri mukuru w'umugambwe cyane uko badira bitunganywa gushona munsi ako kandi barakatujya ngo twicare turabe uko iki cyuka cyohoshoroka
mwatubwiye ko indyane mu mugambwe zimaze yameza arenga umunani indyane zatangwe gute ikintu nyamukuru cyatumye mubona ko ataki kigenda ni nk'iki
icyo nakwita nk'imbarutso kumbure murazi yuko mu kirundi bavuga ngo n'imvura igomba kugwa habanza kuza umuyagirizo hari ibimenyetso rimwe twabonye kumbure umuntu atabwa niba ari byo ahantu uvuga nk'igihe hageze yuko mu nama nshingamateka hatorwa abashingamateka bazajya na guserukira Burundi mu nama nshingamateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko bita EARA niho twabonye neza yuko hari byatangiye kutameze neza gusa naho twumva yuko umukuru w'umugambwe yarunditse amazina mu nama nshingamateka atamuntu nabimenye urwego nshingwabikorwa cyangwa biro politiki atawubizi eka mbere n'abashingamateka bakomoka mu gambo CNL bari gutora abo umugambwe watanze nabo nyine ntibabimenyeshejwe aho twabonye neza yuko atangiye kubaka haze bitameze neza kutamenya amazina uko yarunditswe yabankimbarutse kuko bibaye mu kwezi kw'icyenda inyuma yaho nababwiye yuko mu kwezi cumi na rimwe niho haciye hatangwa gusohoka intonde z'abantu bagizwe na biriya kandi abyemeza
ariko abarongo umugambwe bavuga ko icyo kibazo kitari gikwiye kuba intambamyi kuko nabo bashingamateka batari bemewe icyo gihe ibyo si ibintu byari kubanezereza
mu bisanzwe iyo muri mu muryango umwe musenyera ku mugozi umwe nta kintu coba ngo umwe ahishe uwundi
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe CNL muri iki gihe murasekizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe CNL ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL mwakoze cyane
mwakoze n'amari kudu tujya kane ejo ni mwadukenera tuzokora amatwitegeye kubishura
turashimiye bashinga nawe mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi bi Radio Ijwi ry'Amerika
It's the MP record Dr. Mash production Holy Seven Yosman Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza Sauti Amerika Sauti ya Amerika.
nak